imyaka 20 irarangiye kuva mu kwezi kwa myandagaro 2005 aho abarundi bari bamaze imyaka mu gacinyizo hama barahaguruka barizera umugambwe wacu mu izo wa CNDD biciye matora ngurongora igihugu ayo matora gwabaye rugamba rurerure gwaranzwe n'ubukerebutsi kugira ngo tugwanire ubutungane amahoro na demokrasi gwaruka kwimbonera kure ugo rugamba sinkurumbarirano niragi mugendera gushika uyu munsi niko soko y'intumbero mwafashe niko mushinge kwihangira umwihaye nkuko nyakwigendera yahoze arongo igihugu cyacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza intibagiranwa mu mitima y'abarundi yabivuze abarundi sabwo gucinyizwa nabo gukorera uwo niwo mutima uranga ibyo dukora ukwitanga no kubaha ishaka rya bene igihugu tugendera nk'abagumyaba tugendera nk'abagumyabanga rikaba ari naryo ragi rimurikira ugwaruka rw'imonera kure mu bikorwa bya misi yose ugwaruka ruhurikiye umugambo wacu mwiza wa CNDD rwamye rufati ya mbere ejo hahise urugwaruka rwari inderetsi za demokrasi uyu munsi bategerezwa kuba inkabuzo mu guhindura u Burundi icivuko kiduhuza kivuga giti imyaka 20 y'amahoro n'umutekano shimikiro ry'ugwaruka rwiyemeje guteza imbere igihugu si icivugo gisanzwe haba namba ariko nakamo dutewe eka mbere intumbero yo kwisunga kuva mu mwaka wa 2005 iyo cyarateye intambwe ikomeye biciye mu burongozi bw'umugambi wacu mwiza wa CNDD mu gihugu cyose harangwa amahoro gusubiza hamwe n'umutekano mu mpande zose gutsimbataza intwaro rusangi no gukomeza intwaro ishingiye ku butungane ibijyanye n'amagara y'abantu indero inyubako umuyagankuba byaratweje imbere ku rwego rushimishije kwegereza intwaro bene igihugu eka mbere n'ubushobozi byarateye intambwe bikazotuma mbere bidufasha mu iterambere ry'amakomine n'intara itanguzwa ry'imana kazoza 2046 igihugu cyifashe kandi giteye imbere n'inzira nyakuri y'u Burundi buteye imbere ibyo byose rero rwaruka ni byanyu n'umushinge urama mutegerezwa kubakira ko kazoza iyi nama nkarisha bwenge ibaye mu gihe nyacu mu gihe aheze amezi makeyi imbona kazoza 2046 itangujwe birakenewe rero kugwaruka ruhurike mu hari mwiza w'imbonera kure gutahura iyo mbona kazoza ihangiro yayo bayigire yabo bayigire iyabo mu kwishyira mu ngiro muri iyi minsi ibiri muzoronka kajyo ko kuyaga neza n'abahinga abafata ingingo n'abasanzwe batata mu mugongo kwiheweza neza ibyo twarose mu myaka 20 iheze kurabira hamwe intambamyi zishoboka zishobora kwiyadukiza n'inyishu bijyanye kuronka ubumenyi bukwiye ku bijyanye n'umugambi wacu kugira ngo mushobore guharanira neza inyungu zawo gwaruka rw'imbonera kure umugambi CNDD urabizeye ni mwebwe u Burundi buhanze amaso muhamagariwe rero kuzana impinduka mu miryango mu mitumba amazone amakomine mu gihugu no mu mashuri yose migamo gutanguza imigambi yobateza imbere mu bworozi uburimyi n'amahinguriro kuba karorero munyifato ibereye mu gukunda igihugu no mu byago byanyu bya misi yose umutekano ubabera umurindi mugira ko miterambere uwo murindi w'iterambere mu bufatane ubwira n'ubwitonzi nkuko Thomas Sankara umwe mu baharanira ubwigenge bwa Afrika bivuze umuja adashora kugwanira agateka kiwe ntibibereye ko abandi wo mugirira impuhwe mu kibanza ciwe. Mwavukiye mu Burundi bwiganzuye, uyu munsi rero nimwe mukwiye guhaguruka mukagwanya ubukene, ukutamenya no kuzerinze, kugira ngo ukwigenga ku Burundi kujane n'ubwigenge mu by'ubwenge n'ubutunzi. Muri iyi nama ndabahamagariye rero kuba akarorero mukumviriza indongozi, na cyane cyane mu bijyanye n'intumbero ziba zatanzwe n'umugambwe. Ko turiko tuvuga ibyo gupanga neza kazoza, sinogena ntibukije kimwe mu byerekeye ugwaruka byafunditswe n'inama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yabereye hariya Ibuye Ingozi Mutanyerera kwa 2022-2023 ndamukiza mwaka 2024, aho abarundi twese muri rusangi twahimirijwe kwitwararika irondoka rijyanye n'amagara meza kandi rijyanye n'iterambere. Abatarubaka izabo rero muhabere maso, ibyigwa byarakozwe bitwereka ko abana batatu bakwiye neza kugira ngo umuryango ubeho neza, twisunze n'uko igihugu cyacu kingana. Nta nkeka ko duhejeje no bikogwa, umwe wese azogenda yatahuye kandi yarose ingufu zo gukora cyane. Twese hamwe dushyize hamwe ibyo twarose muri iyi myaka 20, duca inzira igana Uburundi bwiteka, Uburundi bushyize hamwe kandi buteye imbere. Mu gusozera ndongeye kubashimira nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu iteka mwaduteye muri inama nkajabwenge, akaba ari namwebwe muza kuyugurura. Duhamagarira umwe wese kuza gutega amatwi impanuro z'umubyeyi wacu nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu, akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye. Niharambe umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD, iteka ryose ugwaruka ruhurikiye muhari wacu mwiza w'imbonerakure. Niharambe Uburundi bw'iteka butekanye bwigenga kandi buteye imbere. Niharambe ubucuti hagati y'imigambwe iharanira ubwigenge bwa Afurika. Murakoze.